Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Miriwe nchuti na mge wakunzi wa radio Inzamba agateka kawe kaze makuru twabateguriye kuri uyu munsi wa kabiri genekerezo rya gatatu rusama umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Aya nayo tuyahere ku ngingo nkuru uzikurikira. Abasirikare b'Abarundi bagiye kugarukana amahoro muri Somalia bazindutse bategwa n'umuhari w'abihevyi wa Al-Shabab mu gaturuturu ko kuri uyu wa kabiri. Amakuru radio Inzamba imaze kuronka nuko abasirikare barenga mirongo ibiri bahakomerekeye cyane, abandi nabo barenga mirongo itatu nta uramenya irengero ryabo nkuko muza kuzumva mu kanya. Impingana iracari ndende mu kubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi, naho umukuru w'igihugu Barisito Ndayishimiye yari yatanze umwizero wo kugaruka na icuka ciza. Muraza kumva insiguro zatanzwe n'ishirahamwe ry'abamenyesha makuru RSF mu cegeranyo cabo co kuri uyu munsi amakunga himbaza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Mu gisata c'ubutunzi naho nta kintu na kimwe umukuru w'igihugu c'u Burundi ashobora gushika ko kugira ubutunzi bwisununure mu gihe yahaye amabanga abamwononera. N'umwihwezo w'userukira ishirahamwe Parsem ku ijambo rya Barisito Ndayishimiye yashikije ku munsi mukuru w'abakozi n'akazi, aho amusaba guhindura abantu yahaye amabanga kugira Burundi butere imbere. Kaze mwese,
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa, duhere mu bijanye n'umutekano muke. Abasirikare b'u Burundi barenga mirongo ibiri nibo bakomerekeye mu gitero cakozwe n'umuhari wa Al-Shabab. Abandi basirikare barenga mirongo itatu nta uramenya irengero ryabo. Ico gitero cabaye mu gitondo co kuri uyu wa kabiri ahitwa Sel Baraf mu ntara ya Moyen Chabel ku birometero 136 uvuye ku mukwa mukuru wa Mogadisho. Hari hasanzwe hari ikirindiro c'abasirikare bibatayo ya 61 ya Misom iherutse guhindurwa izina ikitwa Atmiso. Amakuru ava mu basirikare b'u Burundi haremeza ko batewe, ariko akaba atabitigiri batanga vy'abahasize ubuzima canke ivyononekaye. Ni inkuru tubaza Beni Axel Kano.
Ico gitero kirindiro gikuru c'ikambi ya 61 ya Misome cabaye ahitwa Sel Baraf n'igihe c'isaha 10 z'ubuca zo kuri wa kabiri. Amakuru atangwa na bamwe mu basirikare muri batayo ya 61 amenyesha ko bumvise ibintu biturika cane. Inyuma yaho bikurikirwa n'urudavagi rw'amasasu n'amabombe y'aba Al-Shabab bari bateye. Abasirikare b'u Burundi bamwe baciye bakinjira muri ico kirindiro ivyo bita Hopli Tactique mu Gifaransa, bagenda hirya no hino y'ico kirindiro. Gushika mu masaha ku mutaga kuri wa kabiri ntibari bwegera bagiye gutororokana inyuma y'umutaga, aho baciye bajana bakomeretse kwa muganga. Ayo makuru nyene akemeza ko bajanye kwa muganga abagera kuri 22, umwe mu basirikare ni wamaze kumenyekana ko yapfuye. Abasirikare bamaze kwegerana harimo n'abakomeretse muri bato ya 31 abagera kuri 39 ntibari bwaboneke kugeza ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Bakaba abatororokanye bari hagati ya Sel Baraf na Miritigu. Ikirindiro ca Sel Baraf cariko abasirikare barenga 150 bagize ikompanyi bafise ibigwanisho vya rutura vya mortier, ibikoho bikomakomeye vya rurindisha ngabo hamwe n'inkoho zisanzwe. Abasirikare bandikiwe umwumwe. Abarongoye contingent ya Misom canke igisirikare c'u Burundi naco baramenyesha ku bijanye n'ico gitero.
Umuhari retabara nawe urasaba leta y'u Burundi gutunganya ibiganiro bidakumira mu ntumbero y'ugutunganya amatora yimirije y'abashinga amateka yo mu 2025 nayo umukuru w'igihugu yo mu 2027. Uwo muhari ubona ko ayo matora yoba ari amatora atekanye kandi ahumuriza bose. Umuhari retabara ubisavye inyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asabiye uwo muhari gushira ibigwanisho hasi ukaza kwitaba ayo matora ni waba ushaka gushika ku butegetsi. Iyi nkuru tuyibaze Trifine Kaniwabo.
Hari kuwa 28 ukwezi guheze mu gisabisho c'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD, aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuga ko atansiguro nimwe umuhari retabara ufise yo gushaka gushika ku butegetsi ukoresheje umuheto yahamagariye uwo muhari kwitaba amatora imirije ni waba ushaka gufata ubutegetsi ati imijyango iruguruye
mwarabonye itangazo rege tabara yasohoye bashaka igihugu ngo baba ari bo bahaza ku butegetsi none ubutegetsi ntibwuguruye demilibensenke amatora bakinga bateka zoba ntibanyaruke bitoze demilibenseti amatora mukuru w'igihugu atoza ntibanyaruke bitoze none ntibashaka ubutegetsi ninde yabubabukije none uriza kujya kurwana kandi barakugururiye ibindi abenegihugu nibo bazovuga uwukwiye gutwara n'udakwiye gutwara
inyishu y'umuhari Rege Tabara ntiyatevye kuboneka kuko mu itangazo yasohoye kuri uno munsi wa kabiri igenekezo rya gatanu Rusama wavuze ko hakwiye kuba ibiganiro bihurikiyemo bose vyoba bijejwe gutegura ayo matora ku buryo yoba amatora atekanye abereye ku mugaragaro kandi yizewe na bose Patrick Nahimana numuvugizi w'uwo muhari mu vya gisirikare
barabyumvise kandi natwe twabihurije ko iki bagitsigaye niki nuko twovugana tugahuza yuko ku makondisiyo y'umwe na yayo matora yoba kuko amatora mu Burundi araba ariko akaba y'amatora tuzi nge n'amatora adahurikiyemo abantu bose bashyize mu minwe n'akabuza kenya k'abantu muri makabuza abantu guhigana rero mu gihe two kwicara hamwe tukavugana tuzi kondisiyo ukungene amatora yokorwa akibuze ko mwari rege tabara utaha kuko mu kintu cyatumye tukatizanisha icyo n'umukuru no kurondera ukungene buri muntu uwo ari we wese yagira amahoro mu mutima ko bamugiye guhama bakahigana icyo rero natwe nicyo dukeneye
umuhari rege tabara uvuga ko ushyigikiye icyiyumviro cy'uko mu gihe cy'amatora abanyagihugu ari bo boca urubanza bakerekana uwukwiye gutwara igihugu akabatunganiriza ariko ngo ntushigikiye na gato amatora yitwa amatora ku izina gusa amatora tubahiriza ukwishira n'ukwizana kw'abanyagihugu
arakenuye Trifine kandi wabo tubandanye kuri iyi nkuru y'umuriro waraye wadutse mu gisagara ca Bujumbura amapikipiki 810 tukutuku ijarana zitanu imashine zitatu zikoreshwa mu bikorwa bitandukanye hamwe n'ububiko bwose bw'abaganga batagira imbibe MSF n'ivyo vyaraye bihiye biratokombera mu gisagara ca Bujumbura ivyo ntibitigiri bitangwa n'ubushikiranganji bujejwe umutekano inyuma y'umuriro wadutse kuri uyu wa mbere mu bubiko bwa RADAC n'ikigo MSF amakuru atangwa n'umwe mu wanyeza mu biyo nyubakwa ya RADAC avuga ko harimwo n'inkofero zambara abagendesha amapikipiki amamoteri imipira y'amapikipiki n'ibindi bikoresho umuriro uturutse ku muyagankuba ngo woba ari wo watumye iyo sanganya riba ibiduga bizimye umuriro vyaje bivuye ku kibuga c'indege ari naco gituma hashoboye kurokoka ibikoresho na bikeyi amakuru ava mu gipolisi akamenyesha ko icari gukogwa kugira uwo muriro uzime n'ingoga kwari ugukoresha uburyo buhanitse kandi uruhusha rutangwa n'abategetsi bo hejuru
inzamba
Tubandanye mu bijanye n'umwuga wo kumenyesha makuru. Naho Burundi bwari bwarateye intambwe mu mwuga wo kumenyesha makuru imbere y'umwaka w'ibihumbi 2015, ubwigenge bwo kumenyesha makuru bwaratosekaye cyane mu Burundi kuva Petero Nkurunziza yitoje mu kiringo kigira gatatu. Tubisanga mu cegeranyo c'ishirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières. Ni mu gihe amakungu ahimbaza kuri igenekerezo rya gatatu Rusama umunsi mpuza makungu hari ubwigenge bwo kumenyesha makuru. RSF ivuga ko n'inyuma yitogwa rya Baritsito Ndayishimiye atana kimwe kirahinduka naho yari yavuze ko agiye gusubiza ibintu mu buryo mu bwigenge bwo kumenyesha makuru. Ibiri muri ico cegeranyo na Vanessa Muhiteka.
Ico cegeranyo kivuga ko Burundi cyari igihugu cakarorero mu bihugu byo mu karere mu bijanye no kumenyesha makuru imbere y'umwaka w'2015. Ibintu byagiye kuyangara uwo mwaka igihe nyakwigendera Petero Nkurunziza yihagiye ikiringo cya gatatu amaradiyo yaraturiwe ayandi arogagwa abamenyeshamakuru barenga ijana barata barahunga icyizere cyari cyatanguye kuboneka mu 2020 aho Baritsito Ndayishimiye atoriwe kurongora igihugu yari yemeye kurekura amaradiyo n'imenyeshamakuru gukora mu mwidegembyo ariko ntabyo yashize mu ngiro umugambwe uri ku butegetsi niwerekwa abamenyeshamakuru batemeye kugendera mu kwa kwabo umugwi sense wosutsemwo mabisi abawugize batogwa n'ubutegetsi Reporters sans frontières iratanga ubururiro bwerekana ko atacahindutse inyuma y'amatora y'ibihumbi 2020 yashikanye Baritsito Ndayishimiye ku butegetsi mu mpera z'uwo mwaka abamenyesha makuru bane bikimenyesha makuru iwacu barafunzwe bamara umwaka urenga mu gasho bagira gukora umwuga wabo bisunze amategeko. Ikindi umugambwe Sindi DFDD warashize mu bamenyesha makuru icuka cy'ubwoba ku buryo atawubahuka kuvuga ukuri. Yagiye kunyugwa n'amajambo y'iterabwoba Evariste Ndayishimiye yashikirije mu mwaka w'2020 igihe yifatira mu gahanga abamenyesha makuru babiri bakorera amaradiyo yo hanze aho yabagirije ko baturira igihugu nk'uko ico cegeranyo giherekeza kibivuga. Kuri urwo rutonde Uburundi buza mu kibanza kijana n'indwi muri aka karere ka Afrika y'ubuseruko buza ubwa kabiri inyuma ya Kenya iri ku rutonde rwa 69.
Inosa Muhozi yarongoye Television Renaissance avuga ko abamenyesha makuru batagigira uburenganzira bwo kumenyesha Abarundi n'amakungu makuru ajanye n'ubwicanyi n'ubusuma biba mu gihugu. Mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa kabiri n'urunani rw'abamenyesha makuru ibeje hamwe n'ikigo kijejwe guhanura imenyesha makuru OPEB, batangazwa n'ingene ishirahamwe RSF ishira Burundi mu kibanza cya kabiri muri kano karere mu gihe ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu Burundi ukiri kure nk'ukwezi. Kurikira Inosa Muhozi.
Na cyahindutse kinini ya kuva 2015 aho igipolisi n'igisirikare byatera ibinyamakuru by'igenga by'icyo gihe Bonesha, Isanganiro, RPA, Télé Renaissance n'amasasi n'imidiro bagashyirako, hanyuma bakatubuza kubyegera gushobora kwinjira mu binyamakuru byacu. Inyuma hagakurikira no kwica bamwe mu bamenyeshamakuru Christophe Nkezabahizi n'umuryango wiwe, Jean Bigirimana yanyurujwe tukabura irengero ryiwe, n'abandi bakiye bajya mu buhungiro bagera ijana, abandi indwi bayobozi b'ibyesha bakuru baciriwe imanza zo gufungwa guherayo ibintu byo kudendereza abantu atabifatiye na gatoya, aho byitwe ko habereye guhinduka nkuru nziza akagenda akaza Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu. Naho nyine nta cyahindutse kuko ibinyamakuru byitwa ko byo byuguruwe aribyo Bonesha n'Isanganiro, hari ibibazo bitarekuriwe gukora ko ibibazo nkora mukino by'abarundi ukuvuga ubu bwicanyi bwo muri mu gihugu, ukuvuga iritotezwa ry'akateka kazina muntu, kunyuruza abantu, gusahura leta, gusahura igihugu, kunyaga abantu, ibyo byose ni ibibazo biri mu gihugu ariko ibinyamakuru biri mu Burundi bitarekuriwe kuvuga nk'uko byo kwifuje kubivuga. Bituma rero ibyo bibazo nk'ibyo bivugwa n'abamenyeshamakuru bahunze bagera ijana bakorera mu buhingiro akorera ku kinga bwa interineti, ari Facebook, ari Twitter, ari YouTube, ari WhatsApp, aribo basigaye bakora icyo gikorwa bonyine mu buryo budashemeye kuko ibibazo ni byinshi, ni mpunzi kagira niyo mitaha iri kuri bamwe muri bo utagira uburyo, ariko nikibuza ko tubandanye dukora umwuga wacu kandi n'ejo ubundi uko bigenda kose tuzobandanye tuwukora kuko nitukora tuwikorera dukorera igihugu, dukorera bene wacu, dukorera abantu, tugasaba n'amakungu ko yogumiza igisho n'uburemere kuri leta kugira itebe yemere igaruke ibuzi bigaruke ibuntu.
Mu gusozera aya makuru mu bijanye n'ubutunzi, nta mpinduka ishobora gukogwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu by'ubutunzi akiri kumwe na babandi nyene bamwononera. Bishikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe PASEM rikangurira Abarundi guhindura ingendo. Ni mu gihe umukuru w'igihugu yashekirije kuri uyu wa mungu ko kizira ko itunga ry'igihugu rija mu minwe y'abantu bamwe bamwe cane cane kubijanye no gucukura ubutare hamwe n'abahabwa ayandi masoko ya leta ku biciro by'umurengera. Ku bwa Faustin Ndikumana, umukuru w'igihugu nahindura abantu bamufasha azane bashasha bafite ibyumviro bishasha kugira Burundi bushike ku iterambere rirama. Kurikira
ibyo turabishima ayo mahinduka ama reforme menshi tuyarindiranye igishika cinshi, umukuru w'igihugu amaze kubivuga yaja ku butegetsi arabisubiramwo umwaka wa mbere urangiye arabisubiramwo, ariko arifuriza umwaka mushasha Abarundi. Ibyo baravugira no mu bikorane ibintu bigira bihinduke. Ubu rero icyo tuvuga rero ni gike nuko tuvuga ko hageze ko bizabira bija mu ngiro. Impanuro dutanga nuko kugira bije mu ngiro nuko habanza guhinduka abantu, ntabwira amareforme manini ari kumwe na babandi nyine bari muri bya bintu bategeza guhinduka, uzanye amasura mashasha ugahindura abantu bakazana ibyumviro bishasha, niho kenshi ubigira ubishikako. Ahandi ho abantu ni babandi maze imyaka myinshi aribo babikora, nubwo hoba haje umutegetsi mushasha niba abandi nyene bahora babikorana bahora muri ayo mabanga nyene. Nurumva rero igihambaye nico mbona nuko no guhindura abantu ukazana washasha afite byumviro byashye nayo babandi bari muri systeme ya India systeme iguma imeze nka babantu nyine bayirimo kandi kubahindura naho ntibyoroshye kubahinduza ingendo ntibyoroshye kuko kumbura izo ngendo ziba zibaha inyungu nyinshi cyane no kugira abazire kure bigorana ugatusanga rero ibintu biragoye kuja mu ngiro niyo mpanuro twotanga niyaba rero naho rero tubona amareforme atagira tangure twobona nka kwakwekana amatungo yabo nibatangure bekane ya declaration de bayikore aho twatuvuga tuti ibintu biratanguye kabisa gufata intumbero.
Osanzi Kumana akaba arongoye ishirahamwe Parfem nino ngaha duciye dusozera no makuru twariko turabashikiriza mwakoze mwembi mwese mwaduteze yompi Josine Kaze nayo bashikirije ndabifurije kugira amahoro iwanyu naho ubutaha.